Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamyanira i Washington DC mu kinone mu Kinyarwanda. Muri binezera nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkurikije akikwashikiriza amakuru yo kuri iyi saha. Abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baba muri Leta Zunze za Amerika bandikiye Perezida Joe Biden bamusaba gufasha mu guhagarika imvugo zibiba macakubiri muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo.
Ibindi niyo twajyandikiye Perezida wa Amerika kuko ari Perezida wacu, bari n'uburyo administration ya Amerika yafasha kugira ngo bagire kubindisha genocide y'abatutsi yariya muri Kongo, bahagarike buriya bwicanyi n'ariya magambo yo guhamagarira abaturage kwica abantu.
Uyo ni Dieudonné Ndinda, umwe mu bategeko mu kurwandiko rwarungikiwe Perezida wa Amerika Joe Biden. Inama rukokoma y'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza irabandanya mu Rwanda. Ubudagi bwatangaje ko mu gihe Urusiya bwoba buhagaritse gaz iva muri icyo gihugu, buzohura n'akaga gakomeye mu bihe by'ubukanye. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye nimutangwe nimukanye. Leka ya makuru tuyatangulire kuyavugwa hirya no hino ku isi. Inzego zishinzwe ijanye n'inganda zibikomoka kuri gaz mu Budagi zatanze zavuze ko mu gihe Uburusiya bwoba buhagaritse gaz iva muri icyo gihugu, Ubudagi bwohura n'akaga gakomeye mu bihe by'ubukanye. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Tima Ishimwe.
Nyuma yo kugaragaza izi mpungenge Ubudage bushobora guhura nazo mu gihe gaze ibikenewe cyane mu gihe cy'ubukonje, Ubutaliyani bwahise bwihutira gutangaza ko bwiteguye gufasha. Bwumvikanishije ko buzafasha mu bijyanye n'amafaranga azunganira mu kuzuza ibigega bya gaze, hagamijwe kwirinda ibura ryayo mu gihe cy'ubukonje bukabije. Ni mu gihe ibindi bihugu byo mu muryango w'Ubumwe bw'Uburayi byo byamaze gushyiraho ingamba zizabifasha guhangana n'ikibazo cy'ibura ry'ibicuruzwa. Izi ngamba ariko ntizikuraho kuba intandaro y'iki kibazo ariyo ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine ikomeza kuza ku isonga ry'urugamba Uburusiya busa n'uruhanganyemo n'ibihugu byose byo ku mugabane w'Uburayi. Mbere y'uko intambara yo muri Ukraine itangira, Uburayi bwose bwakoreshaga gaze ingana na 40% yaturukaga mu Burusiya. Mu Budage ho hakoreshwaga gaze ingana na 55%. Kuri ubu ibihugu byinshi byahagaritse umugambi wo guca ikoreshwa ry'amashanyarazi n'amakara kubera iki kibazo cya gaze.
Urakoze team i Washington DC muri Leta Zunze za Amerika. Umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka ujejwe gutohoza igitero cyakozwe ku ngoro Capitol Hill ikoreramo inama nshingamateka urumviriza mu kanya abantu bari bashinzwe iby'amatora muri Leta Zunze Ubumwe zitandukanye zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mu bo komite yatumiye uyu munsi harimo uwo twakwita nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Leta ya Georgia iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Brad Raffensperger, na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Leta ya Arizona iri mu burengerazuba bw'igihugu, Rusty Bowers. Bombi bari kumwe na perezida Trump mu ishyaka rimwe ry'abarepublikani. Mu matora yo mu 2020, abakandida bari bakeneye cyane gutsinda muri izi leta zombi kugira ngo bashobore gutorwa ku rwego rw'igihugu. Joe Biden yazirushijemo Donald Trump amajwi make cyane. Trump yashyize igitutu kuri Raffensperger ushinzwe kwemeza ibiba byavuye mu matora byose kugira ngo amwibire amajwi anatangaze ko ari we watsinze leta ya Georgia. Raffensperger yarabyanze amusobanurira ko binyuranyije n'amategeko. Muri Arizona, Trump yashakaga ko Bowers yirukana koleji y'abatora yo muri leta ye no kuyisimbuza indi ya magendu yo kwemeza ko ari we watsinze amatora. Bowers nawe yarabyanze. We na Raffensperger barabwira komite uburyo Trump yabashyizeho iterabwoba nk'uko bavuga mu magambo yabo. Uyu munsi ni uwa kane w'ubuhamya komite yumva ku mugaragaro. Kugeza ubu yakiriye abatangabuhamya bakoranaga hafi n'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump igihe ingoro y'inteko ishinga amategeko yaterwaga ku itariki ya 6/1/2021. Bose bayibwiye ukuntu basobanuriraga Trump ko yatsinzwe amatora kandi ko atibwa amajwi, ariko we akanga kubyemera kugera ashyuhije abayoboke be bajya kugaba igitero ku ntumwa za rubanda zarimo zibarura zinemeza amajwi y'amatora bwa nyuma na nyuma.
Barakoze bagenzi wacu Tim na Toma dushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Lika haya makuru tuyatangulia Murugwanda, ina ya maruko kuma hii murugyango wa Commonwealth uhuza vihugu ikoresha urumi wichongereza ilabandanya Murugwanda kumusi wayo wakabili. Hata nguye inama ihuriro ya mashirahamu igenga itaho ineza iwanya jihugu ni nguru yomu menyesha makuru wiju ya Amerika Pierre Clavera ni nguru ali ikigari Murugwanda.
Maje gushanya mapya Afrika. Ari nibindi nakifuza no kuzagera.
Tubashaka kuzaba umuartiste ari ku rwego rw'igihugu canke rw'isi.
Abona abanyeshuri ya Amerika yagendeye ibasanga mu kigo ca kirabana n'ugwaruka giherereye igikondo mu gisagara ca Kigali aho berekana ingabirano zabo zirimo izo gushushanya kuririmba n'ibindi. N'abana bagizwe n'impunzi z'abarundi, abanyekongo hamwe n'abanyarwanda. Abo bana bakiri bato guhera ku myaka 5 twasanze bari barashushanya bifuza ko ingabirano zabo zimenyekana hakiri kare kandi bakanishimira ko barose aho berekanira ibyo bifuza kuzoba no kuzokora mu gihe kiri imbere.
Tangiye gushushanya mfite 3 cyangwa 5 Burundi niho natangiye gushushanya.
Ntago batoranya mbese bari kutwigisha.
Buri wese afite uburenganzira bwo kwiga, umukobwa w'umuhungu na buri bunyubwenegihugu bwose afite ariga
uburenganzira bw'umwana bakamuha n'umwanya wo gukina n'uwo kwerekana Imana.
Nabwira ababyeyi babo nyine bakajya babarekura ku buryo baza kugaragaza impano zabo kuko byanatuma bagera ahandi batacekaga ko bagera agakora icyo yiyumvamo akagaragaza nk'impano ye.
Habumugisha Veniste nawe arashushanya. Yatanguye kubikora ku myaka 6, ubu afite imyaka 17. Yabwije ujya Amerika kwa kunda gushushanya cyane cyane abantu bazwi cyane. Aha yatweretse ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Ifoto urabisha amaso ukabona ko atibeshe na gatoya, akifuza kwa zoronka amahigwe yo kuyimushikiriza mu ntoke.
Yanatangiye gushushanya ndi umwana kuva natangira Guardian kuko byankuzemo. Nakundaga kuyibona ku ishuri nkavuga ati sundi ifoto bimeze bite bikane nkabona mu bishushanyo byose nashushanyije niyo foto narashushanya gato rero nzagenda nishushanya gake gake muri vacances bikamfasha kugira ngo nishushanye neza. Nifuza kuzayimwereka nkamutungura kuko burya biba ari byiza iyo washushanyije umuntu ukamwereka icyo wamushushanyije nyine.
Mugisha Royike nawe afite imyaka 15, yatanguye gushushanya afite imyaka 5. Yabwije ujya Amerika ko ku myaka yiwe yatanguye kujya amafaranga avuye mu byo akora. Atanga ubutumwa ku bandi bana ko badakwiye kurindira ko hari uwundi muntu ababonamwo ingabirano zabo.
Gushushanya bindimo kintu nabwiye abandi bana bafite impano, nimutegereze yuko ari ababyeyi banyu bazazi babonamo cyangwa undi muntu hanze. Tinyuka nawe bigaragariza impano yawe, ushake uburyo bwose impano yawe wanyuzamo bigaragarira abandi.
Umuyobozi ajeje guhuza ibikorwa mu kigo cya kirabo bana cyashinzwe n'umuryango w'abagwide mu Rwanda, Munezero Elia avuga ko bakira abana bose batarinze kubabaza inkomoko y'umwe mu ntumbero yo gutanga ubwisanzure ku mwana wese.
Nguvuga ngo nta nubwo tubakira tuzi ko ari abarundi, nta nubwo tubakira tuzi ko ari abanyarwanda, ahubwo hari nk'igihe ugira icyo kumva umwana iyo avuga afite maksa y'ikirundi ukamenya ko agomba kuba ari umurundi. Icya mbere, umwana bafite impano ashaka kugaragaza ariko abakeneye n'ahantu yayigaragariza. Ni ukuvuga ngo mu burenganzira bw'umwana harimo no kuba impano ye ari yimuha umurongo w'icyo akwiye gukurikira.
Munezero Elia abandanya avuga ko umwana abakeneye aho yerekanira ingabirano ziwe, bityo agasaba ko umwana yakwitabwaho mu gihugu cyose ahungiyemo kandi ntahohotegwe kubera ari impunzi. Akanibutsa ababyeyi kudashira imbere ibibazo byabo, ahubwo umwana bakamukundisha igihugu arimo mu kumuha amahirwe yo gushikira ibyo ashaka gukora byose.
Ubwabyo muri Afrika ntabwo umwana w'umunyafrika akwiye kuba afatwa nkaho atari iwabo. Niyo yabona mu gihugu kiwabo hatarimo amahoro, ariko byibuze ikindi gihugu ahungiyemo akakiboneramo amahoro. Abantu bwabo barisanzuye, ariko ntabwo wamenya ngo yasubiye iwabo bo batisanzuye, kuko babo bamaze gukurira mu bibazo bavuyemo bahunze. Niyo baraha babumva ubuhunzi kandi babatekereza kuzasubira iwabo.
abanonosoye ibijanye n'imitekerereze ya muntu bavuga ko umwana akeneye gukangurirwa ingabirano ziwe akiri munsi y'imyaka 5 kugira ngo zibonekeze hakiri kare. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ritangaza ko abana aribo bakunze guhura n'ibibazo mu bihe by'umutekano muke, bityo bikabagiraho ingaruka zikomeye. Abana barenga 4,000 ntibiga, abarenga 2,000 baje bonyine canke baratandukanye n'ababyeyi babo, kandi bakunze kugwara indwara zidakira kubera kubura indyo nziza n'ubuvuzi. Impunzi zose zahungiye mu Rwanda zabiziba mu makambi no hanze yazo, muri abo abarenga 50% bari mu kigero cy'abana nk'uko UNICEF ibyerekana. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Urakoze Thierry Yves, muri atubabarira mu buhinga bw'ivyuma vyagoranye. Iyo nkuru nkuko muvyumvise ni inkuru yerekeye abana berekana ingabirano zabo mu ikampi y'amahama. Inkuru twateguriwe na Thierry Yves hari Kigali mu Rwanda. Reka rero tugaruke kuri ya nkuru twari twabamenyesheje, inkuru y'inama rukokoma y'umuryango wa Commonwealth ihuza ibihugu bikoresha ururimi rw'Icongereza ibandanya mu Rwanda ku munsi wayo wa kabiri. Tanguye inama y'ihuriro ry'amashirahamwe yigenga itaho ineza y'abanyagihugu. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Abaserukira amashami yigenga n'imiryango idaranira inyungu za politike mu bihugu bivuga ururimi rw'Icongereza bigize umuryango wa Commonwealth babona ko ata muntu n'umwe akwiye gusigara inyuma mu iterambere ry'ibyo bihugu. Aha abashimikirwa ko cane n'abagore, abana n'abagendana ubumuga butandukanye buboneka n'ubutaboneka ku mubiri. Ndetse abo bagendana ubumuga muri uwo muryango w'ibihugu 54 bemeza ko basigara inyuma mu migambi y'iterambere igenegwa abanyagihugu, kandi ko mu bihe by'ibiza nk'igihe c'umugera wa corona n'intambara bibagirwa akaba ari bo bahasiga ubuzima kurusha abandi. Richard Raiza n'umunyamabanga mukuru w'ihuriro ry'abagendana ubumuga muri Commonwealth yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ati ntibyoroshe kuko ari inzitizi nyinshi zituma dukumirwa agateka kacu ntikubahirizwe. Bamwe batwita ko ataco dushoboye canke ko turi bantawo nikora, ariko sivyo na gato. Ni naco gituma ibihumbi n'ibihumbagiza muri twebwe bagendana ubumuga bapfa ku mwaka kuko tutitaweho nk'uko byategerezwa. Natwe dutegerezwa guhaguruka tugahangana kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe. Nko mu bihe by'intambara canke ibiza, abambere bahasiga ubuzima ni twebwe. Muri corona incancho twazihawe ubugira kabiri canke gatatu inyuma y'abandi. Amakuru ntituyahabwa neza, akarurero n'abatavuga ntibumve canke ntibabone. Urumva ko bigoye ko bamenya amakuru. Mu Buganda hari n'abafunzwe ngo barengeje amasaha yo gutaha canke basohotse bitemewe mu gihe caguma mu rugo, kandi nabo batigeze babibwirwa mu rurimi bumva agwe ibimenyetso. Amareta kwiye guhaguruka agakingira neza agateka kacu. Mugenzi we Samuel Munana, umuyobozi w'urunani rw'abagendana ubumuga bwo kutavuga mu Rwanda, ashimangira ko abafise ubwo bumuga bagiye kwa muganga babura ingene basigura indwara zabo kubera abaganga benshi batumva ururimi rw'ibimenyetso bakoresha. Mu kuganira n'Ijwi ry'Amerika, imvugo ya Munana twayisiguriwe n'uwuzi ibimenyetso by'abafise ubwo bumuga bwo kutavuga.
We have to think about the inclusive.
Ati dutegerezwa kwiyumvira tugashiraho ubuvuzi budakumira uyu cankuriya. Twebwe tutabona ntitwumve canke ntituvuge ni kibazo gikomeye iyo dushitse kwa muganga kuko n'abaganga bake bazi neza indimi zacu z'ibimenyetso. Iyumvire ko ibanga riri hagati ya muganga n'umugwayi rimenywa ubwa mbere n'ubundi abwirizwa gusubiramo ururimi rwacu. Nagateka kanje kaba gahungabanye. Aho ni gihe imiryango itaturekeye muhira ikatunyegeza kagwayo canke ntitwige. Amareta hindura ingendo yigisha n'abaganga indimi zacu. Umuvugizi w'imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda, Joseph Nkurunziza Gyarasa, ahamagarira amareta atandukanye kwibuka gushira mu migambi y'igihugu abagendana ubumuga kugira ngo n'Ijwi ryabo ryumvikane.
So bakwiriye guhabwa umwanya wa mbere kugira ngo ibibazo byabo byumvikane. Y'ibibazo byabaye y'imihindukire y'ikirere yabaye abadafite ubumuga barabasiga ntihagire ubavugira. So ni ngombwa ko abafite ubumuga bazanwa ku meza aho za politike ziba ziganirwa n'igenamigambi kugira ngo izo politike n'igenamigambi zisubize ibibazo by'abafite ubumuga.
Umukuru w'inama nshingamategeko Mukabarisa Domitir yuguriye iyi nama abona ko ari akaryo keza ko kuvugana ibibazo bihanze abanyagihugu muri rusange kugira ngo iterambere ntihagire n'umwe risiga inyuma.
Is an opportunity to re-engage on our common.
Ati nakajyo ko gusubira tukirimbura tukaraba neza ko atanumwe dusize inyuma mu iterambere uko yo bameze kose haba mu nzego kwa muganga n'ahandi abantu bose bangane kandi bahabwe ibyo bari kuri we ku rugero rungana hanyuma dufatane mu nda kugira ngo twese twubake ubushobozi n'icyizere. Aha rero amashami yigenga murafite igikorwa gikomeye kugira ngo ibi bishikwe ko maze abanyagihugu baringa imirere y'ibiri n'ibihumbi amajana atandatu babeho neza muri uwo muryango. Murabi kitagenda neza nicokogwa kugira ngo ubwo butungane bushikwe ko muri Commonwealth cyane cyane abanyantege nke bitabwiho kurusha abandi.
The most vulnerable of our people.
Imiryango irenga igihumbi niyo yaserukiwe muri iyo nama ya Commonwealth imwe muri zine zitegekanijwe gutangurira y'abakuru b'ibihugu izoba ku munsi wa kane n'uwa gatanu. Bitekanijwe ko bashyira hamwe ivyumviro n'imigambi babona yohinduka muri politike z'ibihugu kugira ngo abagendane bumuga n'abanyantege nke bitabweho kurusha uko biri ubu. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Clavera inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini zirabandanya. Ishirahamwe ry'Abanyekongo b'ubwoko bw'Abatutsi bafise ubunyagihugu bwa Amerika risaba Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ko Amerika yofasha kugarukana amahoro muri Congo. Mu rwandiko bamushikirije bamusavye guhagarika ico bise inyifato y'Abanyekongo bamwe bamwe bariko batera kamu abanyagihugu kabasaba guhiga umunyarwanda canke umunyekongo wese wo mu bwoko bw'Abatutsi ari kutaka bwa Congo. Twavuganye n'umukuru w'iryo shirahamwe rifise icicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dieudonné Ndinda.
Soko yese ubundi nyine kuko bivuze ishirahamwe abatutsi community y'Abatutsi batuka muri Congo tukareba uburyo tubaho hano uburyo tuje imbere mu culture mu mico mu mashuri ariko ibibera hari iwacu rero byaduteye impungenge cyane icyatumye twandikira perezida wa Amerika wa Itazi perezida Joe Biden twebwe bamwe abanyamuryango wacu bamwe n'abanyamerika abandi n'abatuye muri Amerika permanent resident abandi n'abanshi bahunga ibibera n'ubundi biri iwacu ariko none ko ibyo twabonye ibyo twumva cyo tuganira na bene wacu baririya muri Kivu kuri Goma nuko n'ikinsha cyo kubera ubu bari kwica abantu bene wacu bari kugenda batanga ama speech abayobozi bamwe batanga ama speech yo kugira ngo batangire abaturage bafata ibifaranga batangire bateme bene wacu twabibonye n'abandi batwite ahubwo twabonye uwo muri Maniema batwitse Kinshasa bafata imipanga bahagarika amamodoka batangiye gushaka gutema abantu. Ibi ngibi niho twabyandikiye perezida wa Amerika kuko ari perezida wacu bareba uburyo administration ya Amerika yafasha kugira ngo kongere kubindi genocide y'Abatutsi hariya muri Congo.
Icyo mumusaba mu majambo make ni iki?
Bahagarike buriya bwicanyi n'ariya amagambo yo guhamagarira abaturage kwica abandi. Niba hari ibindi bibazo babishaka uburyo babirangiza ariko babuze abaturage bamwe kugira ngo bashake kwica kumara ubwoko bw'Abatutsi bo muri Congo ni ubwoko kandi moko ntabwo tubona kubera iki bagomba guverinoma igomba kwicara aho ngaho ikareka abaturage bagashaka kwica abandi baturage. Amerika rero ikorana cyane na guverinoma ya Congo twagira ngo babwire abategetsi bo muri Congo babikemuye abicanyi.
Mwiteze inyishu nka ryari?
Ubu ngubu ibaruwa iramugeraho none twayohereje mu kwa gatanu iramugeraho none cyangwa ejo ubwo tutegereje yuko muri iki cyumweru yadusubiza kandi twahaye n'amakopi State Department twahaye amakopi Senate na House of Representatives donc abadepite bose babonye amakopi ngira ngo muri iki cyumweru tubabona ibisubizo n'amakopi twahaye abasenateri baturuka mu masteti yacu nabo twabahaye amakopi bamwe turajya kubareba no ku mabiro yabo ubwo muri kimwe nikirangira ngo tuzaba tumenya ko bigana
niko kimutandikiye abategetsi bo mu akarere ka Afrika yo mu buseruko cyane cyane umukuru w'igihugu cya Kenya nawe nyine afite uruhare ruhambaye cyane rwose mu kurondera inyishu z'ikibazo cy'intambara mu buseruko bwa Congo.
Nabyo turabiteganya, turabiteganya kwandikira East Africa Community na UA kuri iki kibazo, ariko twagize ko twa Abanyamerika twari dutuye hano muri Amerika twagize ko ari byiza dutangirira kuri guverinoma yacu.
Ingingo mwifuza ko zafatwa muri iki gihe haba na Leta ya Congo canke abategetsi bose muri kumurandikira, ingingo mwibaza ko yufatwa amaguru masha ni ihe kuri icyo kibazo cyose?
Ikindi cya mbere twakwifuza ni uko guverinoma igenda ikabivuga hagaragara. Ejo twabonye ya ministra muri interior wo muri Congo yarabyangamaganye, ariko ntabwo bihagije. Bagomba kujya kuri radio, bagomba kujya kuri televiziyo bakabivuga, kandi ababikoze bagerageze kubikora bakabafunga bakabahana. Hari kumwe ofisiye uri kuri Goma w'umupolisi wagiye imbere y'abaturage aravuga ngo nibafate imipanga batangire batema abantu. Kuba umuofisiye aracyahari ntabwo itatu bamutwaye arahari, none abaturage sindi babona umuofisiye uhamagariye gutema abantu ahari, arabikora koko. Donko bagomba guhana abatangiye kubikora kandi bakabivuga neza yuko bitagomba gukorwa. Ibyo twifuza.
Dieudonne Ndinda, umukuru w'ishyirahamwe Isoko USA, ishyirahamwe ry'Abanyamerika bafite amamuko muri Congo cyane cyane mu bwoko bw'Abatutsi, murakoze cyane rwose ku kanyamahari radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane namwe.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika yasamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Kuri uyu munsi wa mbere uheze itariki 20 y'ukwezi kwa gatandatu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziri mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Congo zivuga ko mu myaka igera kuri 7 zimaze muri iyo kambi zateje imbere urwego rw'ubucuruzi n'ubuhinzi mu ntumbero kugwanya inzara n'ubukene. N'inkuru yo mu menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Ugeze muri inkambi ya Rusenda iri mu birometero 60 n'umujyi wa Uvira, usanga impunzi z'Abarundi zitabira imirimo y'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse no gutwara za moto. Bitandukanye n'uko byari bimeze mbere y'uko inkambi ishingwa mu mwaka wa 2015. Bigirimana Musa yageze muri inkambi ya Rusenda mu mwaka wa 2015, asanga hari ibintu byinshi impunzi zahinduye muri iyi myaka 7.
Hama mu ikambi naho nyine aho dusanzwe tuba, urabona ko hari ibintu byinshi byo gukora, usanga n'abakongomani wabatabiriyo baza kubihiga mu ikambi twebwe abarundi aho dusanzwe tuba, ugasanga baraza kurangura amafarine, bakaza kurangura ubufu, imiceri, hariya kubabanyi batwakiye. Ibyo ntabibayo kuko twashitse ngaha nta munsi n'umwe nigeze mbona imoto ihagaze kuri parking. Uno munsi ugiye kuraba hari imoto zirenga novuga n'igihumbi ziri ngaha mu Rusenda no mu ikambi.
Hakizimana Alexandre ni impunzi yo muri village ya gatanu yo mu nkambi ya Rusenda, avuga yuko binyuze mu mirimo y'ubuhinzi yakoraga ubu afite amaduka acuruza ibiribwa ndetse n'utubari mu Rusenda.
Tanguriye ku bintu by'inzoka, nadandaza inzoka, natanguye ku ikazi ya 5, ndaduga tenda onsika ku ikazi ya 50, ndongera ndaduga ndasa ku ikazi ijana, tenda ompindura akazi ndahora nkora ndinza mu bintu by'indya nabyo ndinziramo ndadandaza. Ubu rero ndamaze gushika ku rwego rwo kurangurisha, umva yuko nakomeza urugamba.
Dieudonne Ishaki nawe n'umwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi akora imirimo y'ubucuruzi, avuga yuko yatangiye ku gishoro cy'amadolari 250 yavanye mu mirimo y'ubwubatsi, none ageze akoresha abantu 9 mu tubari twe n'amaduka ye.
Kuvuga ngo maze imyaka 6 ndiko ndakora, uko nagiye nkora nagiye ningunga mwange nduga bukebuke shamuno mwanda madakuru ngutahe nanye ndafise depo yo kuranguza ibinyobwa, ndafise utubare tubiri ndetse mu kazi nkora kumunsi nagiye ningunganya kuko n'ubusi nicara utuzi nkora mfisemo abakozi 9 ndiha ku kwezi.
Gusa nubwo biruko zimwe muri izi mpunzi zari zifite amatungo zivuga yuko umutekano muke watumye amatungo yazo zari zisanzwe zorera muri inkambi asahugwa.
Nanakoza karaka hanyuma ndaronka amahero gukota, ndarima kambati, ndagurisha ncandaronka y'inkoko ndaronka na yagahene nuko ncanda ndaronka amafaranga y'inka amafaranga anga n'ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu ndashyira inka ngaho ndayigurisha ubwa mbere irunguka ndaronka inka zibiri nari ngeze ku nka zishika zitanu harimo zibiri zifise amezi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe muri inkambi harabaye ikiza cyo kwibwa inka
ubuyobozi bwa gurupu mabarara noro ane nkambi ya rusenda iherereyemo bwemeza yuko impunzi z'abarundi muri iyi myaka irindwi zimaze mu rusenda zateje imbere ibintu byinshi birimo ubuhinzi ubworozi ndetse n'ubucuruzi Vedaste Ngabo Ijwi rya Amerika Uvira
igira hirya ariko mata nk'inyegera ariko abanyabugonge ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi muhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiyo bugo
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Combo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agroya.
Nchuti mwese du teramanye mukanya turasozera ibiganiro vya kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize amakuru twabwiye ko abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi baba muri leta z'umwe za Amerika bandikiye perezida Joe Biden bamusaba gufasha mu guhagarika imvugo zibiba amacakubiri muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo twabwiye kandi ko inama rukokoma y'umuryango wa Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza ibandanya mu Rwanda tukavuze kandi inkuru y'uko Udagi buvuga ko mu gihe Uburusiya bwoba buhagaritse gaz iva muri icyo gihugu ija mu bihugu bya Buraya buzohura na kaga gakomeye mu bihe by'ubukanye twongeye kandi turababwira ko nk'uko muwizi kuri uyu munsi wa mbere uheze itariki mirongo ibiri y'ukwezi ukwezi kwa gatandatu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi zimwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Congo zivuga ko mu myaka igera kuri indwi zimaze muri iyo kambi zateje imbere urwego rw'ubucuruzi n'uburimyi mu ntumbero yo kurwanya inzara n'ubukene yindi nkuru yerekeye impunzi twabwiye ni inkuru ivuga ko urwaruka mu gihe isi yose yukado uyu munsi mukuru umwana wese yaba impunzi canke umwenegihugu mu gihugu cyose arimo akeneye aho yerekanira ingabirano afise kugira ngo ashobore gukura neza no gutegura kazoza kiwe akiri muto ndabona rero akanya katujanye mu kurindira reka tubashyize aka karirimbo ka Clarisse Karasira kitwa Tabara
Rengera Rengera Bantu bawe Rengera
Mana Nyiri birema Tinyinga Natakama Atakamba umutitsa marwani joro abantu barananiwe abandi barakomeretse yewe mana ngaho rero tabara ahe
tabara
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 ngaho tabara
tabara bantu bawe tabara Rengera Bantu bawe Rengera
Tanga mahoro kwisi Intambara zibeho Tanga urukundo ihangana Irangire Tanga agahenge kizindwa.